bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti muteze amatwi ibiganiro by'ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda turi genekerezo rya ndwi ukwezi kwa 12 muri 2017 muri studio ya 18 muri kumenaje we Diane na Hazwe ndongo ibiganiro by'uno mwanya. Mudutunge turumva ivyuma bitariko biradukundira ariko bimwe mu byo tuzakuragaruka ko turagaruka kuri grenade yaraye zaraye zitewe mu gisagara ca Bujumbura harimo quartier Musaga aho ni mu gihugu c'u Burundi yarakomerekeje abagera kuri 5. Turaza kandi kugaruka ku biganiro bibandanya guhuza Abarundi Arusha muri Tanzania. Hasigaye umunsi umwe gusa ngo bihere no munsi umuhuza yashize ahabona urwandiko rurimo iby'abanyepolitike bose bashikirije. Turaza kuba turi kumwe n'umenyesha makuru wacu Pierre Clavernier nkuru ariko arakurikirana iyo nkuru kugira ngo atubwire ibindi. Mugume hagufi ya maradiyo yanyu. Ariko mbanze ndababwire muri make ku inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ku isi itegekanya gukorana na mu nama yihuta kuri uno wa gatanu ngo yige ku ngingo yafashwe na perezida wa Leta Zunze za Amerika yo kugena Yerusalemu ku murwa mukuru wa Israeli. Ivyo vyashikije kuri uno wa gatatu n'intumwa y'Ubuyapani muri ONU busanzwe aribwo buyirongoye muri kino gihe. Iyo nama yasabwe n'ibihugu 8/15 bigize ako kanama. Ivyo navyo akaba ari 4 vyo ku mugabane wa Burayi mu Burayi harimo Uswedi, Ufaransa, Butaliyano hamwe n'Ubwongereza. Ibi navyo nivyo ku mugabane wa Amerika yepfo arivyo Bolivia na Uruguay hamwe na bibiri vya Afrika Misiri na Senegal. Ivyo bihugu vyasavye ko iyo nama izokugururwa n'ijambo ry'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres. Abanyagihugu bafise ubwenegihugu bw'Ubwongereza barwana ku ruhande rw'umuhari w'iterabwoba ya Leta ya Kiislam bakwiye kumenyekana aho bari bakicwa aho kwemererwa gusubira mu gihugu c'Ubwongereza. Ayo n'amajambo yavuzwe kuri uno wa kane n'umushikiranganji w'Ubwongereza ajejwe kwivuna abansi Gavin na Williamson. Ubwongereza bugereranya ko abanyagihugu 108 bafise igitabo c'inzira ca pasiporo y'ico gihugu aribo bagiye kurwana muri Iraq na Siria. 130 barishwe, abandi bashika ku 400 baratahutse mu gihe 270 bakiri mu karere ka Barabu. Gavin Williamson yashikiriye amabanga y'ubwo bushikiranganje mu kwezi guheze yemeye ko abarwanyi bagiye mu bindi bihugu bakurikiranwa hafi kugira ngo ntibasubire kwemererwa gutahuka mu Bwongereza. Ivyo akaba yabishikirije mu gihe hari haheze amasaha make abagabo babiri barengukishijwe imbere y'ubutungane bagezwa gushaka kugandagura umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Theresa May. Radio ya Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumviganiro vyacu muciye ku rugaga rwa internet yacu ari wizitatu akaburungu radio yacu vewakaburungu.com no ku rugaga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze ibiganiro bihuza Abarundi birabandanya Arusha muri Tanzania. Hano munsi umuhuza yashize ahabona urwandiko rurimo iby'abanyepolitike bose bashikirije. Imbere yuko tugaruka kuri iyo nkuru ariko tubanze tunyarukire mu gisagara ca Bujumbura mu Burundi aho abantu 5 aribo bakomerekeje n'amagrenade 2 yatewe ku mugoroba w'ejo. Ibindi kuri no nkuru numenyesha makuru wacu Bujumbura Eroje Wirikaneza.
Grenade ya mbere yatewe muri zone Musaga mu manuko bw'igisagara cha Bujumbura yaguye ku butike iruhande y'igituro cy'amabusi yunguruza abantu baje canke bava mu ntara z'umanuko bw'igihugu uwayiteye yatumbereje ahantu hari hagaza abantu batari bake uwo musore niho yarari atwiganira uko vyagenze
twe hari nka samoya turiko turanura ibintu tujatwumva ikintu kituritse nyane kibanza acara komereka je twari kumwe mu Imana yarakenze naca nabaye hariho nabandi bagenzi biwe mikate bari bateramiye nga bangahe babiri barakomeretse n'umusazi yarakomeretse nyine abo batatu bari mu bitaro n'uwo musazi baramujanye ubunyine mu gitondo
Muhammad baje impamvu abantu mu bibanza byose baje gutera grenade aha
oya je ntabyo twomenya drama dutangara mu bandi twatangaye gucyo nyene twabibonye uko nyene duca tuvyakiruko
inyuma y'isaha imwe gusa yindi grenade yumvikanye ku ibarabara rya 18 inimero 12 muri zone Buyenzi hagati n'hagati mu gisagara yaturikiye imbere mu rupangu ahantu hari imiryango itandukanye mbere hari n'abana hakomeretse umuntu umwe abagabo babiri ba mu rupangu yaturikiyemo bibaza kuko ihorana yo bariyo ntandaro y'ubwo bugizi bwa nabi
nka nta muntu umwe afise ibifu n'umuntu afise ngo n'umuntu gusa ari umupolisi yabajya pembeni yavuga yuko afise ngo n'abandi ba n'umuntu ngo bizamukishije amafaranga nayo yavuze ko bango byavuye kuri ibintu rero
mwibaza ko umupolisi ari bari baje barondera
iyo biri hose n'icyo barondera kweri nawe ni kuba yanahabyemeza nkaje ndaramaze kujya umuntu mvise gusa grenade yani urundo kwazi ko kuma bati ngupu mukanya cyakira bango pa je sasa nagiye kuvyuka ngiye nko kwibarabara ngarutse numva ngo ni nka mu rupango nje kandi njeze nk'ibintangaza kwanza gusa akomeza umuntu umwe yumuje gisivero yawe mugenzi wajya pembeni gucya
Umutama twasanze mu Buyenzi asanga abantu batera mu magrenade bari bakwiye kubiheba kuko bashobora no kwihekura
Unaweza ukatupa siku zingine unaweza kutupa sehemu na ndugu yako yuko umo umo mtoto wako
Kundi musi ushobora gutera grenade ugasanga aho hantu inchuti yawe nihiri umwana wawe cyangwa umuvyeyi wawe utashi muhira bakakubwira bati grenade yatewa hanaka yishe naka nanaka nasarimwo urashobora kuyemeza ukavuga uti ni jewe nayiteye kwe ahubwo woca urya ivyatsu kamara mara ubu n'ubugizi bwa nabi gusa urazi gutera grenade mu bantu tazi n'upfuye ntumutorane none wumva ubu mwiciki aya namakosa abantu bisubireko
iyo ni makosa kabisa watu wajirekebishe
umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye yabwije urya Amerika kuri telefone ko abateye amagrenade arabagizi ba nabi kandi bariko baronderwa kuva ku munsi wa mbere w'indwi hamaze guterwa amagrenade atatu ku mugwa mukuru Bujumbura yakomerekeje abantu 10 eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Rojo rika neza urakenuye mugihe hasigaye umunsi umwe gusango ibiganiro by'abarundi biko bera arusha bihere umuhuza yashize ahabona urwandiko rurimo ibyanye politike bose bashikirije mugesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru amaze imisa kurikirana ibiganiro nubakiriko turiko turamurondera ku murongo wa telefone ndabona abonetse Claver nga amahoro ngaho arusha
Amoro neza Diane ninazwe.
Ivyo badahuriza ko nibihe kuri bikomakomeye muri urwo rwandiko muhuza yashitse habona.
Urwandiko twofata nk'integuro y'amasezerano canke integuro y'urwandiko rwanyu mu muhuza yaje gushira ahabona ibikuru bikuru badahuriza ko abanyepolitike nibumvikana ku byerekeye kwa kashi ibiganisho abanyagihugu baritunze batabifitiye uruhusha cyane cyane urwaruka ame n'imigwi yafashe ibiganisho nibumvikana kandi kukubahiriza amategeko y'uburenganzira bwo gushyiriza ibyiyumviro hano kugira inyerekano amanama hamwe no gushinga amashyirahamwe nibumvikana kandi kubyerekeye ku guharura no gufungura abafungiye bya politike kuva muri 2015 nibumvikana kandi kubyerekeye induka y'ibizwa shingiro nibumvikana kandi kubyerekeye ingene inzego z'umutekano zikora mu gihugu ntibanumvikana no kubyerekeye ibiganiro hagati ya leta n'imigwi yafashe ibirwanisho nibumvikana no kubyerekeye inyene washyirwaho icuka cyiza cya politike ikindi rero batumvikana ko nuko nicerekeye gukuraho imitahe mpuzamakungu y'ubutungane yarungikiwe bamwe mu batavuga rumwe na leta
hama bagahuriza kuko iko numva ivyo batumvikana ko ari byinshi
ibyo batumvika ibyo nako bahuriza ko bose barahuza ko umuhuza bose bamwemera barahuza ko igihugu gifise ubwigenge kandi ko amasezerano y'Arusha mwaka w'2000 ari umushinga w'amahoro n'umutekano barahuriza kandi ko intari zihari mu gihugu ari za politike kandi zibwirizwa gutoregwa umuti wa politike barabiza ko amagume yatanguye umwaka wa 2015 ngo yagize ingaruka mbi ku buzima bwose bw'igihugu. Barabiza kandi ko ngo hasiye kuvaho umuco wo kudahanizaha, guhagarika amajambo abivugwa ngo n'ibindi. Barahuriza kandi kukubahiriza agateka kazi na muntu, bagahuriza no gukomeza imigambwe intwaro rusange na demokarasi, bagahuriza rero hamwe n'uko hoshyirwaho umugambi utomoye wo gutahukana impunzi no kubasubiza mu byabo.
Pierre Claver Niyonkuru, mu masaha ari atarenga 28 bitegekanije yuko hazoba habonetse amasezerano, uraba amaso y'abanyepolitike, uraba ivyo bakubwira, urabona ko ayo masezerano azoba yabonetse ejo?
Reka dufatire ku ijambo umuhuza yashikirije, yavuze ati oya, nta masezerano azosinywa. Ati kuko umuhuza yari yiteze ko yavuze ko nako atari ibiganiro byabaye, icyo yitse mu gifaransa negotiation, ahubwo ngo ni kiyago dialogue, ngo kuko abanyepolitike amashami yigenga n'abandi bavuganye ku buzima bw'igihugu. Iyo nteguro rero y'urwandiko rwa nyuma yahawe abo banyepolitike kugira ngo bagice hirya no hino bongere bagire icyo bongeye ko maze ejo bazoce bashyira hamwe byose ngo rube urwandiko rwa nyuma, icyo yise nka communication cyangwa declaration ya nyuma, ariko atari amasezerano.
Hari icyo yavuze ko byo bari ibiganiro bya nyuma cyangwa arategekanya gusubira gutuma ko n'abataje kugira ngo babandanye?
Yavuze gusa ko ubwo rwandiko rwa nyuma ruzoca rurungikirwa umuhuza mukuru muri bino biganiro yoborika guta Museveni, ikanarungikirwa abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afurika y'ubuseruko, kugira ngo abari bazofata intumbero ya nyuma. Ariko wewe icyo yavuze ni uko yavuze ati sinezerewe cyane kuko intumbero ya nyuma, intumbero nengize ko bino biganiro byoshika ko ari uguhuza hamwe abanyepolitike kugira ngo haboneke amasezerano guhagarika intambara. Ati iyo nakwiye guhagarika yo kugarukana amahoro mu gihugu, ati iyo ntumbero kindayishyutseko.
Imbere ko duca tukurekuruka, bandanye nje gukurikirana ino nkuru mu ntango zino ndwari wadutangarije yuko bitegekanije ko ejo abakuru b'ibihugu byo mu karere ka Afurika y'ubuseruko bazoza ngaho Arusha kugira ngo babone ingene biko biragenda, bongere bashire ku mukuru ibitari bike. Hari ico murabimenya ko ejo bazokwitaba canke batazoza?
Abo bakuru b'ibihugu bitandatu by'akarere ka Afurika y'ubuseruko ntibakije kuko boje guhagarikira amasezerano yatewe ko umukono icyo gihe umuhuza yavuze ko gishobora kuba hanyuma.
Urakoze cyane rwose Pierre Claver Niyonkuru, dukundire ko tuzagusubira kukwakura saa kumi imbere y'ikiganiro muri Isanga kugira ngo utubwire aho bizaba bigeze.
Yego cyane, kandi tuzokwamaze no kubyegeranya neza byamaze kuja habona.
Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, unaho twerekeze muri commune Bugarama y'intara ya Rumonge mu gihugu cy'u Burundi. Havugwa ububwe gito bw'abatari bake baha ishano ibitungwa bitandukanye. Abatari bake bavuganye n'Ijugi Amerika bemeza yuko batazi ababikora, kandi n'ikibitera ngo ntikirashobora kumenyekana. Alain Yves Irankunda niwe tubaza ibindi kuri ino nkuru.
Abo banyagihugu bayaze n'Ijugi Amerika bo ku mutumba wa Magara ya kabiri bemeza kubwa bugizi bwa nabi bwo guhisumu ibitungwa biba bigizwa hanini n'impene bumaze igihe cy'ikiringo cy'amezi atatu bwibonekeje. Ivyo rero bakavuga ko atamusi wijana impene zibiri canke zitatu zitishwe mu gihe ziba ziriko zirarisha ubwatsi. Kubera ku kageso kadutse muri ako karere, abanyagihugu bakemeza ko gatuma badebukirwa no kwitaho kubandanya borora, kandi ubworozi aribwo gahora bubafasha mu bijyanye no kuronka umwavu. Ntunzwe n'Imana Pierre numwe muri bo.
Nuko tubona nyine ingene twade ko turagira ibitungo bimwe bigapfa hari bisigara, ubwo ariko ntitwakubwira. Nuko mushobora kubura ntunze nk'impene zitanu ugasanga apfuyemo impene zibiri, birapfa numva sinowe hagushapfura aba mpombye kasanga nta neyo ndanayigurishi mugezo bazipfuye n'isumu, kuko nka jewe sanze ndi umusenzi nta nonajya ko urumva yitwa twihera abandi yamba bagurisha batagurisha cy'ibyo sinzi.
None mwe mushabwa teka mu barondira abantu bakora muri ubwo bwo
ntibo barondira ngo bashobore ngo babone Mbabi kote mbogo mwanya nusura kwa mwanya niyo baiki.
Aba maze gushikigwa nivzo vyago baga kiekako ugobu gizuga nabi goba bukogwa na wafisi shari lifatie kuko badafisi bitungwa borora. Ngeza hayo firberi ni kwa tuyagira.
Chana chana ni kugishari kaba shaka yuku tumu kwa ilko kuhera kukugira usigaru kenyo. Zoningo oran. Shani vjoroshe kuko. Igitungwa chua anjo wachishi hama. Hama shikiriza wajaji kumoteka anu hama. Nibagiri chua wibuza kongo wa muhani. Juhuzo nyichi ligitunga chanje nga mufata. Yuru mbanizi ndi ngora nekubera. Najaba shase kuingiri anawi kugira akoneje jimberu rumba baga kuye kugira gafe.
Abo wanyagi hugu baka wazwanu kwa matohoza adakogwa kuo wikete. Baka bonako atagi kodzwe kugirangu yongesto ituzwe bazu havabi hinumbero yoku ihanira kumvodzu kwa toko emira kuwandanya wa subiri nyuma mubijayi nubgorozi. Karikure jake aha akavugati
ngora nizigiye kwa duka nkubera nyene baguma ubuguma batwononera kandi inzego zicunze umutekano bo bihagararamwe bakabihagarika naho ubona mufata nta kintu ubona muco ngo naro cyo twosaba nuko nyene ari byo kunda bo bituza nyene bikava bitagenze nkuko nyene hacara duka izindi ngora nugacusanga abantu bagiye bari yumvirana na aho bawagizira ico ntusanga icapfuye guhapfuga mu mwikeka
abajejwe intwaro muri komine Bugarama kuri ico kibazo bavuga ko bagiye kugihagurukira bafashanije n'inyamiramabi. Oscar Ndikumana umuhanuzi wa Mustaneri ajejwe intwaro imibano hamwe n'imico kama agahera mu gutanga impanuro ku borozi muri rusangi.
Taba inka ndetse n'impene ntaho byoba byarashitse boheza bakijukira kuri kororera mu ndaro zabo bogerageza uburyo bwose batera ivyatsi bagaheza bakazororera muhira iwabo. Ubwo bwisumo twebwe tuguma duhimiriza abarimyi borozi boheza bakaziragirira muhira iwabo.
Nukuvuga rero ko mugiye gukorana n'inyamiramabi kugira ngo mushore gutuza ako kageso kadutse muri aka karere.
Neza cyane kubera nta muntu asubira kwidoga ngo bamwoneshereje bashobore kwirinda izo ngorane no gutanga isumu ku bitungwa byabo bakanashobora no kucirinda.
Ibintu biruko mu gihe akenshi hama hadutse induru mu babanyi zitewe nuko impene canke inka ziturutse zama ziriko zirarisha mu mirima irimo ibitegwa. Mu ntwaro bakavuga ko bagiye gufata n'izindi ngingo zo guhana abonesha mu mirima y'abandi. Mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bw'u Burundi, Alain Yves Irankunda, Ijwi rya Amerika.
Bija bija bila nuga nuga kwa nivji
eka nivihu
ngoni bihu wakani na jiso mei
mda kupie kwa tarivji
nivjo nivjo
eka sivjo
edu pingi utangiki
mupinga omvizi jwi ya Amerika iraveshu zivihuha ikawahi nguru imfaho.
Ijwi rya Amerika uno munsi rero igihuha tubeshuza cerekeye inkuru yaciye ku mbuga ngurukana bumenyi ivuga ku bijanye n'uko imbanyi ishobora kuyonga vyongeye bakongera bakemeza bayivuze koko binuganurwa ko ishobora kuzirikwa ikavukira igihe nyene kuyitwara abishakiye. Diane Ndonse niwe yaduteguriye kino uno mwanya ubinuganurwa ku mbuga ngurukana bumenyi.
Inkuru yashizwe ku mbuga ngurukana bumenyi itarike 24 z'uku kwezi kwa gatanu n'umuntu avuga ko yaganiriye n'abanyagihugu bo mu ntara ya Karusi bemeza ko imbanyi yamyonzwa canke ikazirikwa ikavuka inyuma y'imyaka 2 canke irenga. Ivyo bakavuga ko vyamyeho kuva kera narindi na bugingo n'ubu. Isiguro zigituma vyarakogwa ni nyinshi harimo ukurenga ibigo ku bakenyezi. Aha kandi uwavuga ko yaganiriye n'abanyagihugu aratanga uburorero bwabiyemerera ko imbanyi zabo zigeze kuzirikwa. Iruhande yaha abasomye inkuru ku rubuga rwa Facebook bayivuze ko vyinshi aho mbere habayemo no guharira bamwe babaza ko vyoba bibaho abandi nabo bemeza ko bibaho mbere hakaba n'abandi babirabishije mu kwizera kwabo. Nkuko mubimenyereye turabasomera ibyo banditse tutarinze kuvuga amazina yabo. Duhere kuri uyu avuga ati nk'ivyo babikura he nububeshi mbeni mu Burundi uyu nawati na kamuna uyu ndati sinemera kwivyo bintu byoshoboka yoyionza hamanye nakaguma komeye mbehoho yoyionza gute hari nu yavuga ati ivyo ntibibaho na gato uyu nawacaza mwishura ati bibaho wangu nivyo ijana kwijana. turabandanya n'uyu yanditse avuga ati urumva aho hambere hashize ko hari uburozi bwinshi unawe ati eka n'ubu ushobora gusanga bikibaho dusome n'uyu avuga ati harimo amangetengete y'abantu uyu nawe emwe ivyo bibaho kuko zamazaba yongeyemo abandi bakazikurayo abantu n'ivyihebe ntibatinya imana dusome n'uyu yanditse avuga ati sha naje maze kumva benshi bazizirikishije hari nuwo uwayimuzirikiye yaciye apfa n'ubu ntaravyara kandi urumva ntakivyaye canke ngo asame iyindi ahubwo azorinda apfa atayivyaye uyu nawe acari twengera ati ha 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 undi nawe acavuga ati undi nawe acandika avuga ati numva bikomeye kweri tugarukirize kuri yavuga ati birashika kweri naje w'umugore byaramushikiye ni hatari kabisa aha rero ijwi rya Amerika ryararondeye abahinga mu buvuzi kugira ngo bagire icyo bavuze kuri izi impari z'aba bantu umuhinga mu kuvura indwara z'abakenyezi no gukwirikirana imbanyi muganga Gafasoni Renild aramirira kure ibyo bavuga ku imbanyi ishobora kuyonga cyangwa ikazirikwa arasigura igihe bishika imbanyi igasamwa ariko ntivuke bivanye nuko itagiye mu gitereko ariko nahone kwidashobora kuyonga ahubwo irinda kuvayo
kuyonga n'ukuri ntituzemera nka neza kuko inda iyo yaramutse bayicyo twita fecondation imbuto y'umugabo n'iyo umugore bigahura bigatanga igi bigatanga embryo donc kadakana kakiri gatoya katarakwiza amezi atatu urumva rero muri ico gihe irakura yidakuze naho haba hari ingorane hari ibyo twita inda zidakura byo tuta grossesse non évolutive aho nyine muri ecografi turabibona canke hari n'igihe idakura kubera itagiye mu gitereka indani yagiye inyuma ibyo twita mu gifaransa grossesse extra-uterine muri izo rero ntiziheze ngo zikure iyo oyi mbwa ibaye extra-uterine kenshi turinda kubugurura tukayikurayo mugabo iyo oyi twita non évolutive idakura kenshi utubona atanguye kuva maraso mu nyuma ikavayo
ntishobora kuyongerayo atavuye amaraso canke ngo mumugurure muyikure
kuyongerayo naho nyene iyo tuba twiyagiye inyuma y'igitereko hari imuti tubaha hari ibyo tubanza kuraba muri ecographic kugira tumuhe uwo muti ntiturinde kumugurura ikayonga kubera uwo muti tumuhaye
uyu muganga Gafasoni Renild avuga ko abakenyezi bashobora gutwara imbanyi mu vyiyumviro ariko itigeze ija mu gitereko
hariho abafasoni batware inda mu mutwi wabo ubundi atanda bafise ivyo rero bishika kenshi ku bantu baba bararindiriye gutwara inda bakabura cyo twikwita sterilite batashoboye kuca barasama inda buno nyene bagishika mu rugo akamara nk'imyaka 2-3 mu nyuma biramubabaza ku buryo mu mutwe wiwe bita bikaja yatije nda afise inda akavyishiramwo akabona ko inda ikura abo rero abantu turakunda kubaronga kwa muganga mugabo yugize ikindi gipimo cha ecographic kamurika mu gitereko by'ukuri ntanda usangayo muri ico gihe waca avuga ati yarayonze cyangwa avuga ati bayinzirikiyemwo mu by'ukuri ibyo bintu sivyo ntayo bazirika nibikunda
uyu muhinga yanonosoye ibijanye no kuvura indwara z'abakenyezi abona ko abanyagihugu bagikwiye guhimirizwa cyane ku bijanye no kwijukira gupimisha imbanyi kwa muganga mu gisagara cya Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Diane Ndonse urakenuye ariko rero dutange umuco ino nkuru n'inkuru twari twabasubiriyemo bivanye nuko basavye ko tuyisubiramo n'ico gituma mumvisemo ukwezi kwa gatanu kuno mwaka wa 2017 mushobora kuba mumfise inkuru mwakunze yaciye muri kino kiganiro iwanyu mu ntara turiko turasozera umwaka mutwandikiye kuri radio yacu @gmail.com gutyo dusubire tubasubiremo iyo nkuru mukanya turaza gusozera ariko imbere yuko dusozera tugaruke gato kuri politike yo mu gihugu cha Zimbabwe mu gihe rero haheze iminsi hahindutse ubutegetsi bwari bumaze imyaka 37 bwa Robert Mugabe abateri bake baribaza nimba umufaso ni wiwe Grace Mugabe ari we yamukwegeye agashambara mu kumuvana ku butegetsi muti kubera iki rekumenyesha makuru w'ijuru rya Amerika mu gihugu cy'u Rwanda Claude Ganza munyamagana abitubwire muri no nkuru yateguwe n'ijuru rya Amerika
Yiyita umunyacyaro wagize amahirwe yo gutoranywa n'umukuru w'igihugu. Umufasha wa Perezida wa Zimbabwe Grace Mugabe yarashyize agaragaza inyota idasanzwe afite ubuyobozi, ibintu byabaye intandaro y'iherezo ry'ubutegetsi bw'umugabo we. Grace Mugabe w'imyaka 53 wari umunyamabanga w'umugabo we, yamaze igihe kinini asa nk'umuntu rwose udashishikajwe na politiki. Ariko mu mizo ya nyuma abona umugabo w'iminsi mwanzuranya kubira izabukuru, yareruye none habyiganira ubutegetsi mu b'imbere ashaka kuzasimbura umugabo we mu gihe kiri imbere, ubutegetsi bukaguma mu maboko y'umuryango butyo. Mu mbwirwaruhame yavuze mu 2012 birasa nk'uwinjira neza muri politiki, yagize ati "Ntangira kubana na Perezida Mugabe nari nkiri muto, ariko yaranyihanganiye afata umwanya wo kuntegurira kuba umugore ndi uyu munsi. Bimwe mu byapa byari bifitwe n'abigaragambyaga basaba ko Mukambwe Mugabe n'umugore we barekura ubutegetsi byibutsaga Grace ko kwitwa izina rya Mugabe bitamuhesha uburenganzira bwo gufata inshingano ze, kandi bishimangira ko kuba perezida bidahererekanywa binyuze mu gutera akabariro. Icyakora Bwana Shadrack Guto wigisha muri kaminuza yo muri Afurika y'Epfo avuga ko inyota ya Grace yamuteye kuyoba, kandi kubwiye impuguke kwirukanisha uwo bari bahanganye ukomeye mu byumweru bibiri bishize byabaye gusa kwihutisha ihirima ry'umugabo we. Hashize icyumweru igisirikare aricyo gifite ubutegetsi mu maboko nk'uburyo bwo gukoma mu nkokora umugambi wari warateguwe wo gutumbagiza mu ntera umugore wa Mugabe, kandi imbaga y'abaturage bashyigikiye igisirikare bituma umukuru w'igihugu yegura. Nyuma y'imyaka 37 ntasaranganya ry'ubutegetsi, Mugabe yatanze ibaruwa y'ubwegure bwe, kandi byabaye nk'aho Grace ubwo ari wumuhiritse ku butegetsi. Grace Mugabe utari ukunzwe n'Abanyazimbabwe bagiye bamushyira ku munzani bamugereranya n'umugore wa mbere wa Perezida Mugabe, Sally Heffron Mugabe, wubahwaga cyane kandi warwanyije bikomeye ingoma y'abakoloni b'abazungu, umugore wize cyane kandi wirunduriye mu kwita ku mibereho myiza. Bikekwa ko umubano wa Grace na Mugabe watangiye ubwo Grace yakoraga mu biro by'umukuru w'igihugu yandikisha imashini Mugabe amurusha imyaka 41, hari mu mwaka w'1987, umwaka Sali yari atorohewe n'indwara ya kanseri yanaje kumuhitana. Mu myaka yakurikiyeho, Grace yatangajwe cyane no kuba umuturage nka wari w'umukuru w'igihugu yatoranije, ariko umubano wabo wahishutse neza mu 1992 ku rupfu rw'umugore wa mbere wa Mugabe. Grace na Mugabe kuri ubu bafitanye abana babiri, bashyingiranwe mu 1996 mu biro by'agatangaza byitabiriwe n'uwari perezida wa Afurika y'Epfo icyo gihe na Nelson Mandela, intwari yahangamuye apartheid, ubutegetsi bw'ivanguraruhu. Nyuma Grace na Mugabe baje no kubyara n'umwana wa gatatu. Grace Mugabe kuva mbere hose ari mu bafasha b'abakuru b'igihugu bakunda ubuzima buhenze. Yabatijwe Gucci Grace, umuguzi wa mbere cyangwa nanone utubahitse, yaneguriwe cyane kuba umusesaguzi no gukunda cyane amafaranga. Ashyigikiwe cyane n'umugabo we nawe wagendaga arushaho kugira intege nke z'impagarike, Grace yagaragaye neza bwa mbere muri politiki mu 2014 ajya ku buyobozi bw'ihuriro ry'abagore bo mu ishyaka za NUPF. Muri uwo mwaka nanone yarwanyije Joyce Mujuru wari vice perezida kandi wafatwaga nk'uzasimbura Mugabe. Nta kuzuyaza, Grace yahise ashinja Mujuru ubugambanyi na ruswa, bituma uyu mugore wafatwaga nk'umwe mu ntwari zaharaniye ubwigenge bwa Zimbabwe yirukanwa. Nk'indwanyi nyayo yahise azenguruka igihugu akangara abadashyigikiye umukuru w'igihugu bose. Abakurikiranira hafi politike muri Zimbabwe bavuga ko Grace ashyigikiwe n'itsinda ry'insoresore zizwiho ibikorwa by'urugomo byiswe G40 cyangwa G40. Kubera gukinyirwa ikibaba n'umugabo we, Grace Mugabe yahindutse umuntu utinyitse cyane mu butegetsi, kuko byari bimaze kuboneka ko yerekejeho uburakari bitamugendekera neza. Mu 2009 yakubise umwongereza wamufotoraga ari muri imwe mu mahoteli ahenze y'i Hong Kong, naho mu kwezi kwa 8 k'uyu mwaka yashinjwe gusagarira umwe mu banyamideli b'i Johannesburg. Afrika y'Epfo imuha ubudahangarwa kubw'icyo gikorwa kigayitse yakorewe. Mu kiganiro icyo gihe yahaye SABC, televiziyo y'igihugu cya Afurika y'Epfo, yavuze ko atitaye na gato ku byo abandi bamutekerezaho, agira ati: "Mfite uruhu rukanyaraye ariko ntacyo bimbwiye. Umugabo wanjye avuga ko kwirengagiza ibintu ari isoko y'umunezero."
No rubyiruko ncuti bakunze ibijuru rya Amerika kawa nunga haduce dusozere kiganiro cacu wanyu mu ntara mucuno munsi mwakoze mwatwumviriza ariko imbere ko duhana gahindukira ndabatumire mu biganiro byacu byo mu masaha ari imbere muri byo harimo ikiganiro muri isanga muzakurikirana kuva saa 10 gushika saa 11 igece saha 12 turaza kwashikiza makuru avugwa mu Burundi igece saha 1 n'igice naho namakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika Diane nahazwe Innocent Kimenyi na ingénieur bari muhinga bw'ivyuma twempi twifurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu
Kubisimbete yawe data Kubirenge vyawe ni hondambaraye yeah.